Izo bihugu byagize ico bishikiriza ku ngingo y'igihugu cy'u Burundi y'uguhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga mpuzamakungu ntibihurikiye mu bumwe bwa Buraya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'u Buyapani, igihugu cya Canada, igihugu cya Suisse hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Mu itangazo byasohoreye hamwe ku wa 17 ukwezi kw'icumi 2018, ibyo bihugu bifasha u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI byemeza ko byafashe nk'ama ingingo ya Leta y'u Burundi ihagarika ibikorwa by'amashyirahamwe mpuzamakungu yigenga, kandi bishima ko hari yatanguye gukurikiza ibyasabwe kugira asubire gukora, naho byemeza ko menshi muri ayo mashyirahamwe arayahagaritse imirimo kubera ibisabwa. Abo bafasha u Burundi bemeza ko ayo mashyirahamwe yaburabujwe gukora ari intambwe mu iterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu. Nk'uko biri muri iryo tangazo, abo bafasha u Burundi bemeza ko ayo mashyirahamwe yafasha bikomeye mu guteza imbere ubuzima abarundi babayemwo, nko gufasha mu kugwanya indwara za malariya, umugera wa sida, no gufasha abagwaye indwara ziva mu gufungura nabi. Ibindi ayo mashyirahamwe yafasha nk'uko byemezwa n'abo bafasha u Burundi ni bijyanye no gutahukana abarundi bahunze igihugu, gutanga ifumbire ku barimyi, gufasha mu bijyanye n'umuyagankuba, ibyo kwiyungunganya hamwe n'ibyo kunywanisha abarundi cyane cyane urwaruka. Bibutsa Leta ko igice kinini cy'imfashanyo ziva muri ibyo bihugu n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI bikijwa muri ayo mashyirahamwe yigenga mpuzamakungu kugira zishyikire abanyagihugu. Abo bafasha u Burundi bakemeza ko ihagarikwa ry'ibikorwa by'ayo mashyirahamwe zifite ingaruka mbi ku buzima bw'abarundi hamwe no ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Remonzimana, ijwi ry'Amerika.